Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe nshuti mwese mudusize amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nuko bisanzwe tugiye kuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibikorwa by'iterambere by'umukenyezi canke umwigeme. Kuno kwezi kwa gatatu ni kwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi ku itariki 8 neza na neza. Ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda barahimbaje uwo munsi mu bice bitandukanye by'ibihugu. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa leta, ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Uwo munsi niwo tugiye kwibanda ko mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kazi neza mwese, uri kumwe na Oriane Tangishaka
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'abakenyezi bamwe bamwe baserukira abandi mu ntara no mu gisagara cha Bujumbura, batwiganire tumwe mu twigoro bagenda bagira mu gufasha umukenyezi w'umurundi kazi mu kugira ngo yiteze imbere muri ivyo byose yoba ari karakora. Muri iki gice cy'ikiganiro tugiye kuganira na Madame Ndamuhawe n'Imana Analisa ayobora abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza. Madame Analisa, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Yego, ndabaramukije.
Abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza mwahimbaje umunsi wahariwe abakenyezi gute?
Ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru w'umuke wahariwe umukenyezi wahimbaje mu ntara ya Gitega. Twegere mu ntara ya Bubanza tuzohimbaza itariki 23. Ni ukuvuga yuko imyiteguro yo kuwuhimbaza ntitwawuhimbaje uno munsi kiretse bamwe bamwe bashoboye kugenda i Gitega.
None uwo munsi washitse, umunsi w'itariki z'umunani, n'uku kwezi kose ku isi yose bariko barahimbaza uwo munsi n'ibyo bihe byo gushigikira umukenyezi, ushitse intambwe muba mwihaye nk'ishyirahamwe ry'abakangurira amahoro, mwaragishitse ko canke mukiriko muragerageza kuzishika ko ku ntambwe ibibashimishije?
Ego, murakoze. Twebwe abakangurira amahoro mu gihugu cyose twatanguye mu mwaka wa 2014 dutangurira gutatura amatati aho tubaye. Amatati twayatatuye ku buryo imanza zajya mu masentare zigabanuka, hanyuma noneho turagira n'ibiganiro byo ku mitumba, kuko imbere y'uko tutanguza ibyo biganiro byo ku mitumba umukenyezi w'umurundi kazi wamenga ibyo biganiro byo ku mutumba wamenga ntabinezwe, naho yasanga abantu bari koragira inama ku mutumba yarirenganira. Rero ubu twarabashizemo baraja ku mitumba baragira ibiganiro bagashikiriza ivyiyumviro byabo bya by'iterambere byaba ukuntu botunganya umutumba wabo bakabijamo. Mu nyuma noneho twagize tuti kesha abakenyezi usanga ataco bafata amikoro ari make, cyane cyane yuko n'itegeko ryo gutorana ritaraja mu ngiro. Niho twaje tubagisha umugambi dufashwe mu mugongo n'ubushikirangari w'intwaro hagati mu gihugu na Unifame ikadufasha, turabafasha gutegura imigambi mito mito kugira ngo bashobore kwiyungunganya bave mu bukene bave mu kuguma bateze amaboko. iyo ntambwe niyo tugeze ko gushika ubu sinovuga ngo turishimye rwose ku ntambwe tugeze ko mugabo hari igishisha abakenyezi bakeyi bamaze kubona aho bishikanye kubera izo ntambwe zitatu tumaze kugera ko ni ukuvuga gusacura amatati kuja mu biganiro byo ku mitumba no kwiyungunganya
nk'uko mubivuze bimwe mu byiyumviro bashikiriza no kugerageza kwiyungunganya none uko kwiyungunganya biba bica mu zihe nzira ni mu bihe bikogwa bariko baragerageza kwiyungunganya muri iki gihe
mu bisanzwe kwiyungunganya abashobora kuja hamwe bakaza baragira utuntu dufora udukotizasiyo tutavuna ukwezi ukwezi hanyuma bagira kundwi kundwi hanyuma batugize bakaca bagenda bagafata akade naho nyine bishura bakoreye batanze inzira itavuna hanyuma iyo bariko baraduga cyane hari naho bashobora kubera berekanye umutayi bafise bakagenda mu za microfinance nka za CCM bakabaha akadeni bagashobora kugira akagambi gatoya ugasanga umukenyezi ariko arisununura bigenze gutyo cyane cyane bava mu dukotizasiyo bagira hanyuma bakaduga buhoro buhoro bakaguranana noneho iyo bagiye mu za microfinance bashobora kubaha akadeni bagashobora gukora n'akagambi gatoya
none nk'ibindi bibazo usanga bibaragishinga bashoboye gushika muri izo nama bakunze guserura ni nk'ibihe bibazo bipfuza nabyo nyine ko byoshikirwa bigakemurwa
twe twasanze ibyo biganiro byo ku mitumba byaragize akamaro cyane kuko kenshi babijyamo bari kumwe n'abatwara imitumba ni ukuvuga yuko nimba ari iterambere rigeze kuri uwo mutumba umukenyezi baramubaza ati mbega hotangura ikiraro cyangwa hotangura amazi umukenyezi akaba ari wavuga hakuba mwiyumvirira we nyine akiyumvira akivugira icyabona ashoboza imbere y'ikindi bagaca noneho babishyira muri ya migambi y'iterambere ya komine
abagabo none usanga babyakira bate ko umukenyezi yarahawe ijambo arashyitse mu nzego musanga mubona abagabo babyakira gute hari icyo babinega ko hari icyo usanga babishikiriza mu kugira amakenga kumvure ko iyo umukenyezi yahawe icyo kibanza usanga hari utuntu na turiya tutagenda neza mu rugo
mu bisanzwe iyo abakenyezi bateye imbere abagabo nubwo ko bari mu mice itandukanye hariho abagabo abyakira neza akabona yuko umukenyezi ateye imbere ni urugo ruteye imbere ni abana bateye imbere ni benshi bateye imbere hari n'abandi bakiboshwe n'imico n'imigenzo babona yuko umenga asiyaza kubaganza ugasanga mugabo nimwe by'akanyarigabo kuko kenshi n'ukuri iyo umugore ateye imbere ni urugo ruba ruteye imbere
tugiye gato ku bijyanye n'abigeme bobo kuko ndakeka ko nabo nyine mubashikira mukabaganiriza mu minsi yahera twagiye turumva mu ntara zitandukanye havugwa uguta amashure kubera mikoro make canke kubera ugutwara inda z'inshushu inda z'indaro icyo kibazo mu karere murimwo murakibona mucishura gute mugikemura mute
twebwe mu karere turimwo ni intara y'imbo we nashima muri iyo myaka iheze n'abakobwa batahurumbira amashuri cyane ariko turahimiriza cyane cyane muri izo biganiro byo ku mitumba ni abana b'abakobwa murabahamagara ba mama mu bakaza tukabereka ineza yo kujya mu ishuri ineza yo kutiyandagazira ineza yo kwiga n'amashuri banashima maremare ubundi abakobwa bamega n'uwo kwiga yoshyira amashuri magufi magufi ubu rero turabahimiriza tukabereka cyane cyane ko hamaze kuboneka n'uburero rero ugasanga turafise abashingamateka abashinguza amateka mu ntara tukabereka kwizuba birose kubera bize
tugarutse ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri uku kwezi nk'ishyirahamwe ryanyu hari icyivugo ciyongereye ku gihariye ku rwego mpuzamakungu hari icyivugo muriko murakorera ko mu kugerageza guhimiriza abakenyezi kuri uwo munsi no ku bikorwa murimwo muri uku kwezi
twaba icyiyumviro tugomba gushimikira ko cyane turiko turanigisaba nashima ni uko umukenyezi iyo kwiyunguruza agatera imbere kubera twarasanze yuko umukenyezi kenshi n'amara agirirwa ayagirirwa kenshi bifatiwe n'uko afise amikoro make rero turakihimiriza cyane abakenyezi ko ntibakengere n'udukorwa bakora ntibakengere ntibakore ishobora kubinjiriza utu dukorwa duto duto tubavuga neza kizeri na sirizoruveni bubabuke babikore ntibakengere akazi rero turiko turabihimiriza twabwira
Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi bamwe mu bakenyezi baganire n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko nubwo leta yagerageje kubaha uturusho turimo ukwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishize mu ngiro. Ariko hari abandi bavuga ko ubwigenge bw'umukenyezi bwateye imbere cyane mu myaka 15 iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ateganya ko hogira igihe abakenyezi bakaba benshi kurusha abagore mu nzego z'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Burika neza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abakenyezi bamwe nk'uyu mufakazi wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe.
Yewe numva bawuvuga ntabwo ndawuzi kubera ngo mamutwanjye kubera ndi umwirimizi. Numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru, nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngo ampanure, nange uwo munsi mukuru ndawumenye nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise. Ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanjye kandi ndi umukene ishaka ko bomfasha bakadufasha niyo twaba tureze impfuzi turi bantaho nikora nta kuntu twaba twimereye.
Umutamakazi wo mu Rugomba nyene nahasanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko ari gikwiye gukorwa.
Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi n'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mutugera ko mukadufasha. Nawo uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe ugashitumariye kuko abakenyezi benshi bafishe abagabo, abagabo ntibakibafata nabi abakenyezi uye bamajije guhabwa ijambo.
Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agicinyizwa.
Nabo bavuga ngo abakenyezi tufise ijambo, ubu urabona nko guharika nk'abakenyezi baguma bafatwa nabi nabahari. Ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse, kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse. Baba bagabo ntibabishitse, baba abakenyezi nabo nyene sinavuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse.
Jukora abakenyezi ntabwo basubije ijambo uko barabaka ijambo cyane kuko uno munsi umushinga ntarashobora gufata umukenyezi uko yumva yishaki bitura ubutungane bagashobora ngo ugende utotsecyo nabuke yugiye bagashobora ngo ugenda ngo mutabyumvikanire by'ukuri birateye isoni bisiga biteye agahinda n'umubabaro. Ubutunzi bwo mu rugo bugasanza by'ukuri abakenyezi tubafashwe nabi cyane. Reka kusambe kuvugira mu minsi mikuru n'ukuri byari byo mugabo kenshi cyubura utaha ugiye ukabivugira mu iyo minsi mikuru hari igihe umushinga nawe wawe aba yaje aho hantu kusanga niyandura ubusubiye gukwe gukundi
Francoise ntibagirirwa twara abakenyezi muri marambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa.
Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka, ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira by'ukuri leta ntacitakoze. Abakenyezi babiri miji hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize, ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'umukenyezi uwo ari we wese kuva ku mwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo.
Mu Burundi kuva mu 2006 harashyizweho ingingo irakurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi, ariko abakenyezi b'ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye.
Turatwumva turatwumvisha amatwi nuko twebwe aho karusha nane koko uboneke imiyo miti ko makomeye none tukaba tutabibona tukuri nta karusho kahari nuko urumuntu avuga ku mafaranga
kuvugwa ku buntu n'ukubaruka ku buntu. Kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu ndabumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ariko nanaje byarashyikiye ejo bundi mu kwezi guhita kwa kabiri nafise ikibazo mugabo ntishabuje kubambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda baza none ejo noza noyironka ngo ivyo je ntumbaze nahe mutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vy'ubuganga hoho barakwiye kuhishirira rwose home ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuti ukomeye ntawo baguha bakubwira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntutecu kugira bakukurikirane neza awuturusha yari yadutanze n'ukuri awusira mu ngiro ntibari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make.
Umupfasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo.
Abo bakenyezi baturongoye babasaba yuko baza baratubwira imbere babidufashemwo kuko aribo bazwi twebwe kubera tuba turabirinzira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko boza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tubadufise kuno tubatumerewe
President Bahisa ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo
abakenyezi batogwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kububwiza igigwa bwabo abakenyezi bashizwe imbere bagume bagendera ubwiza igigwa nibanga batorewe maze babe icitegererezo koko ejo ntagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basomba igitigira imbere abangabo
Burundi barurwa mu bihugu ku isi abagore baserukira bihagije mu nzego ubwiza nshingiro byo mu mwaka 2025 ingingo zizerekeye zahindutse mu gihumbi 2018 bibaye ibice 30% mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka mugiye muri leta atarukiwe ku bice 38% eroje burika neza ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kumutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iri muri ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 y'amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ni Oriane Tangishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi.
Umukenyezi umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango
Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Nawa dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri iki gice cy'ikiganiro muri isanga tugiye kuganira na Madame Solange Muregwa nawe nyene muri iki gihe ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha no gushigikira abakenyezi bagenzi be hamwe n'abigeme mu buryo butandukanye. Madame Solange Muregwa ni umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cyane cyane ay'abakenyezi. Afite ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme. Ni nawe ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga nabo nyene bafasha mu byo butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Madame Solange kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Mahoro cyane turabaramukije murakoze.
Umunsi wahariwe umukenyezi ku isi muwakira mute muri rusange.
Murakoze umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi aha mu Burundi wacu n'umunsi dukenguruka ko muri leta yacu y'u Burundi umukenyezi yarutse ikibanza umukenyezi uwo munsi akaba wuhimbaza leta ikaba idushyigikira mu buryo butandukanye tukawuhimbaza ariko natwe nk'abakenyezi b'indongozi z'amashyirahamwe atandukanye tukaboneraho kwipfuriza bagenzi bacu abakenyezi bafite amikoro make nabo gushobora guhimbaza uwo munsi.
None mu gihugu haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi umugwa mukuru w'Ubujumbura ubona abakenyezi bawuvuga ku iki babona uza gushira ahabona ikiba kibara gishinga ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'isi muri rusange.
Uwo munsi mukuru abakenyezi bose barawitabira baba abakenyezi bize amashuri bakora ubuzi baba abakenyezi b'imizi baba abakenyezi bari mu mashyirahamwe bose usanga kuri uwo munsi babona yuko barimwo barimo kuko usanga aho mukuru kurabera abantu bakubise bakuzura ugasanga n'abantu benshi bavuye mu mihinga itandukanye kandi ukabona yuko babyitabiriye kuko bazi ko ari umunsi wabo bazi ko ari umunsi wabitiriwe haba mu Burundi canke no mu makungu. rero uwo munsi mukuru twavuga ko ari kiruma kuko akaba n'akaryo k'abakenyezi kuja hamwe ugasanga ko baratangira gafana ugasanga ko baratangirira hamwe ugasanga muzi butandukanye barabafasha kwisuganya kugira baze hamwe bashobore gutangira nabo ubwabo bakanakotiza bagaterateranya amafaranga uyu munsi twicara aha dutangire ni umunsi rero uje kuruhura umukenyezi kuri uwo munsi ugasanga abantu baranezerewe.
Ntitwateguye kuvuga cyane ku bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi musanzwe murimo namwe kandi mugiramo ibikorwa bitandukanye ariko abakenyezi bawo uko ku kwezi bari mu bikorwa ibihe cyane cyane.
Umugambwe uri ku butegetsi niwo ubuhurikiyemo abantu bose abakenyezi bawurimo rero usanga bari no muri ibyo bindi bikorwa nyene byo gushyigikira uwo munsi mpuzamahanga wahariwe mu mukenyezi nk'ubu mutambukanye wa nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu minsi yeze muri ukwezi nyine mu ntango z'ukwezi yaratugirishije ikiganiro ahatwereka ukungene umukenyezi ari kirumara ukungene umukenyezi ari maboko igihumbi aratubarira ati kuba maboko igihumbi si ukuvuga ngo ufite amaboko menshi arundanye ahubwo usanga umukenyezi ufite cyangwa organization ufite ukungene utunganira ibintu kugira ngo bya bintu byose bishobore kubera rimwe bya bikorwa byose ushobore kubikorera rimwe ushobore gukora ibubangikanije n'ibindi ni uko kuba maboko igihumbi yadusiguriye. Urumva rero indongozi nk'iyo umunyacyubahiro nk'uwo atugiye imbere akadusigurira icyo ari cyo umukenyezi maboko igihumbi byose ukungene bigenda ucubona yuko n'abandi bantu bose bategerezwa gushyigikira uwo munsi mukuru haba aha mu Bujumbura cyane no mu gihugu hagati.
Nanone mwihweje ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundikazi muri iki gihe wowe ubona ari nk'ibihe cyane cyane muri iki gihe.
Ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundikazi ni ibibazo kuva na kera byariyeho ariko umuntu agenda arondera ukungene byogenda bitorega umuti kuko usanga kugira ngo abantu baje hamwe abantu bashobore kwiteza imbere ni uko babanza kuja hamwe. Ubu rero abakenyezi tubahimiriza kuja hamwe tubahimiriza gukorera hamwe nk'uko ikivugo cy'uyu mwaka kibivuga kiravuga yuko ubukerebutsi bw'umukenyezi ari iterambere rirama kuri bose. Mu gifaransa niho bacyise leadership feminine source de développement inclusif umva bose baja hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe.
Ayo mashyirahamwe none mubona abafasha cyane cyane ku bijyanye n'amikoro kuko abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye haba iby'amagara haba ibyo mu rugo n'ibindi ibijyanye n'amikoro biriko biraza mu kugerageza kwiyungunganya hagati yabo mu bisanzwe.
Jema Denise nkurikirana televiziyo n'ibindi biganiro bitandukanye turaba mu gihugu hagati ukungene abakenyezi bariko baratahura iby'uku kwezi n'iby'uyu munsi baravuga yuko ubu habaye akarusho kandi natwe nko tubiraba ubu harabaye akarusho kuko abantu bose barahimirije kugira ngo bakorere hamwe. Aha mu gihugu wacu turafite amakoperative Sangwe turafite amashyirahamwe y'abakenyezi mbese atandukanye ubona yuko bajya hamwe bagashyira ingufu hamwe bakagira amakontribusiyo bagashyira interero ku kwezi ku kwezi bakagira ibyo kugurana hagati yabo ku buryo ata muntu ashobora kugira ikibazo cyo kubura amahera y'ishuri y'umwana cyo kubura ikaye y'umwana uca usanga hagati yabo ibyo bibazo bariko barabitunganya bariko barabisorera umunsi. Urumva rero twavuga yuko kujya hamwe n'amashyirahamwe byazara akarusho ku mukenyezi w'umurundikazi.
Tuvuze gato ku bibazo bitandukanye biri mu bakenyezi cyangwa abigeme muri iki gihe tumaze iminsi twumva hariho ibyerekeye nk'abo bigeme bagenda baraja mu bihugu by'amahanga by'abarabu gukorerayo ugasanga yego bamwe barahakurira akarusho ariko abenshi baridoga yuko hariho amabi akoregwa bakoregwa kuri icyo kibazo nk'abakenyezi baserukira abandi cyangwa abakenyezi mu gihugu mu kivuga kwiki.
Abakenyezi bajya mu bihugu byo hanze twebwe twavuga yuko kuva na kera abantu bamwe bakagenda kwisumamo mugabo byaba byiza umuntu agiye mu buryo buzwi. Jyewe rero uko nasanzwe mvugira leta kumbure ntamenya ngo mbega leta ngo bimeze gute, ariko icyo cyose leta barumvika uko leta ikurungitse mu mahanga iraguha uburyo ikaguha ibyo ugiye gukora ha mukagaruka ugatanga hapo bajya rero ko bagenda baciye mu binywabi bakagenda mu buryo butazwi nibaza yuko leta yabigiriye hasi iri kirabigwanya nabibonye ku mateleviziyo nabibonye mu makuru bavuga yuko abo bantu ari ukubafata bakabasubiza mu mihana bakabasubiza iwabo kutaza ariko barateza n'umutekano muke usanga ariko barateza umutekano muke abantu 50% bamaze kuba bugaramiwe mu rupangu ubushize nabibonye kuri televiziyo bashobora kwibaza ku kijyanye n'ubuzima bwabo kijyanye n'imibereho yabo n'ingendo mbi rero igayitse leta yafashe mu minwe kugira ngo iyituze n'abakora ibyo bintu babone uko badashyigikiwe ari ukeneye kugenda mu mahanga cyangwa gukora akandi kazi agende bizwi agende ofisiyeruma hanyuma igihugu kizomye si umuntu abarizwa aha kujya natwe tugenda mu ngendo z'igihugu tukongera tukagaruka.
Ikindi kibazo twagiye turumva mu minsi yahera cyari ikibazo cy'ababyeyi bakora amakosa, icyo twavuga amakosa mu buryo barera abana babo. Hari abo twagiye twumva bakubita abana babo bagafatwa n'igipolisi, abo twagiye twumva bafatwa n'inzego z'umutekano mu buryo butandukanye mu makosa baba bari kubarakora. Ibyo bari kubera tubyumva cyane muri iki gihe imbuga ngurukana bimenye byabaye nyinshi cyane byo bari kubera ayo mabi ariko ariyongerekana mu buryo ababyeyi bita abana babo, mwe mubibona gute?
Bijya bintu n'ingendo igayitse n'ingendo sobe twateye ibyatsi nk'abakenyezi haba ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa n'ahandi twagiye tubyiyamiriza, ariko kuva na kera turazi yuko ababyeyi babamyeho bijya ntibibaye uno munsi. Ubu ni uko haje amarezo sosiyo nuko haje za WhatsApp agakora n'ikosi bose bashyira ahabona, ariko abantu b'ababegitu bamyeho kandi bamye bahanwa bamye bahashwa kuva kera. Hariho ibya mukate w'umuntu byo murabizi mwe muri abarundikazi murazi umwana na mukate ukungene barerana bajya bahenshi twagiye tubona abana babarizwe na ba mukate n'abana babarizwe n'abandi babyeyi batababyaye kuko ntufata umwana wabyaye yakugoye ngo umukorere amabi ntajya, ariko nabyo byatujijwe araheze iminsi atabindi biriko biravugwa kuko bajya abantu barafashwe barafungwa baracengezwa barashyirwa habona ku mugaragaro birerekanwa yuko batewe ibyatsi kuko bariko barakorera mu ngendo zigayitse tudashobora gushyigikira nk'ababyeyi.
Mu minsi yahera twarumvise umwigeme w'umukinyi wa tennis Sada Nahimana yagize ibibazo bitandukanye mu mwuga wiwe, tukaba twumva yuko muri mu bamwe mu bantu bariko baragerageza kumushigikira no kumufasha kuja ku murongo mu mwuga wiwe, mwo tubyira hivyiwe bigeze muri iminsi?
Murakoze cyane. Nkuko mwabibonye Sada Nahimana n'umwigeme w'umurundi kazi avoka ha mu Sagara cya Bujumbura mu Buyenzi asanzwe ari umuathlete akomeye mu bya tennis, rero nk'uko ariko arakora umwuga wiwe yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye bijyanye no kubura uburyo bijyanye n'imibereho abayemo, ariko turibaza ko mu minsi iza bizohinduka kuko ibintu byose bigiye habona abantu bose barabimenya hama bakagira icyo bakoze. Sada rero nanjye nagenda nsohoza amateka yiwe buke buke tumaze kumenyana amaze kumubona ndagenda ndayaga na mama wiwe aba mu Buyenzi turayaga arambwira yakahise ku mwana Sada nawe nyine turivuganira icyo gero je ndamutwara kuri ayoporo namutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gukina muri Afrique du Sud aho yakinye tariki 29 z'ukwezi kwa mbere. Rero naho nyine akaba yaratsinze yabaye uwa mbere w'abakinnyi abo bakinanye yarabatsinze. Ubu rero yagiye gukina mu gihugu cy'Ubufaransa yabadokina Louis Mars itariki 8/8/2023 bari ariko arakina. Rero tugiye turaraba ibidari yagiye araronka, n'umuntu arose ibidari byinshi ibidari yaronkera hanze ibikombe no ngaha mu gihugu cyacu nyakugendera nyine icyubahiro wahora mukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yaramuhaye ubushimwe butandukanye bushyika kuri 5 niba atari 4 urumva umuntu arose ubushimwe 4 bw'umukuru w'igihugu abari umuntu amaze gushyika kure. Ubu rero umwana tuko tubamufata mu mugongo mu buryo butandukanye abarundi abantu batandukanye abari hanze barabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ikibazo cyoro cyaragiye habona ubu n'ikikiri ikibazo kibaza mu minsi iza kuko ibyo binyishu kuko benshi bavuye hasi kugira bamushyigikire, kandi turashima abantu bose bariko barigitanga. Sada twizeye yuko adoba nkaba Francine niyo saba adoba nkabandi batumye bakomeje se mu Burundi jewe rero biri muri yantumbero nyarakije no gufasha abana babigeme kuko narumva ko ari umwigeme nawe turiko turamutera intege muri ubwo buryo
Esada rero twizere yuko ibyiwe nawe nyine bigiye kuja ku murongo kuko numwigeme twabonye afise ubwenge bwinshi kandi afise n'impano ikomeye cyane y'uguserukira igihugu ku rwego rw'amakungu tukaba twumva bishimishije yuko hariho nka bamwebwe n'abandi bari ko baragerageza gushira ikibazo ciwe ahabona kugikemura kuko byari byarababaje abatari bake mu minsi yahera mu myaka yahera ko babona yuko atariko arakoresha ubumenyi n'ubuhinga Imana yamuhaye turagushimiye cyane rero kuri ako karyo mwashobye kuronka ko kumuja hafi mukagerageza kumufasha
ego turabashimiye kandi nawe yaradushimiye cyane na mama wu arakenguruka abantu bose bariko baramutera intege sada baramutelefona bakamwandikira tukamutera intege hajya umuntu w'umukinyi urukino ruryoshwa n'abaruraba nawe rero ari umukinyi akumva abantu baguma bavuga ati kuraje turaguteye intege turagushigikiye biramunezera ubu rero umwana amerewe neza arahimbawe afite umunezero ni ukundi novuga nti Imana yamugiriye neza rwose kuko ubu akina na morale nyinshi ukombise ko ntose ariko baramushigikira kandi n'abamwe mu bakenyezi b'indongozi twese tuguma tumutera intege
Duhindukiye gato ku bikorwa byanyu ku gatwe kanyu muriko muragerageza gukora mu gihugu mutubwira muri make ibikorwa murimwe muri iki gihe cyane cyane no muri uko kwezi cyane muri uno mwaka byo kugerageza gufasha abakenyezi bagenzi banyu cyane kumbure n'abigeme kuko turazi ko no mu myaka yahera twagiye turaganira hari ibikorwa byinshi mwagiye murakora byo gufasha umwigeme ariko muri iyi minsi muri iki gihe muriko mukora iki mushimika kuki
muri uku kwezi kwa gatatu jyewe naratanguye ikivugo kikugize leta y'u Burundi yagihaye n'abandi twashoboye kugendera ko kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi no kugiterambere kuri bose urumva umaze gukerebuka uba iterambere kuri bose jyewe rero natanguye ibikorwa bitandukanye dusabye tubivugana narihaye intumbero yo gushyigikira abana b'abigeme abana cyane cyane bakiri mu mashuri batera intege kubera ko ukungene bo kwiga amashuri menshi umwana ntege segonderi ngo ndahejeje ntagire universite ngo ndahejeje yumve yuko hejuru yayo hari andi mashuri ashobora kwiga kandi akazomubera igitsimazi ariko twagiye turabona yuko abana bigema ari abana bahura n'ibibazo byinshi barahura n'ibibazo byo kwiga amashuri barahura n'ibibazo byo gutwara inda bari ku ishuri barahura n'ibibazo byo kubura ibikoresho by'ishuri bakabura ibikoresho bakoresha bari mu bihe byabo ibyo byose rero kwebwe naho tukiriko tukibato natwe turiko turarondera numva mfite uwo muhamagaro numva mfite ibyo shaka by'uko nobona umwana w'umwigeme wese yize ishuri kandi akari heza kandi agashyika kure niho rero ni intumbero ndavuga nti reka nkoresheje ubumenyi Imana yampaye nkoresheje amashuri nize nkoresheje ibyo nshoboye ndabe impanuro nozo ndatekerera abo bana ndandika igitabo narakibabariye naranditse igitabo cyitwa mwigeme kadoda kabo kari mu minwe yawe aho nabereka yuko kadoda kabo kari mu minwe yabo ubu rero naragenda ndabasanga ku mashuri nabasanga ku mashuri aho bari muri uku kwezi kwa gatatu kuva kugitangura hari byacye bimfatira ariko ndabihejeje vuba nko mu ndwi imwe ava ku kwezi guhera ndiko ndapanga kuzoza kugendera abana b'abigeme bo muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge kuri lise kominare yaho hanyuma ndabukungira ndagenda tukayaga hama muri uko kuyaga naho ndifuza yuko nogenda ndabashyiriye agasimanyi tagitwe n'amakotesi basanzwe bakoresha bari mu bihe by'abigeme twese turayaza abigeme n'abashinga ntayo barayazi kuko ngo barazidandaza cyangwa bakabona tuzigura nicoro ndiko ndapanga imbere yo kukwezi guhera kohera nagikoze kugira abo bana ashobore kubashikira twongere tuyage
none muri icyo gikorwa nyine muri kumurakora hasabwa iki kugira ngo mubafashe ibyo bikoresho muri kumuragerageza kubafashisha muzobikura hehe bigugwa gute izo mfashanyo murafise ababashigikiye bariko barabafasha muri ibyo bikorwa
jewe ibyo bikorwa kuva ntangura kubikora nta bantu bariko baranshigikira ariko kumbure ubuko ndiko ndabivuga nkeka nije ko ndoronka nawe utanguye n'abandi bagatanga kugira abana b'abigeme Tushora kubashikira kuko izo kutese nk'izinge kutese ibihumbi 2500 urumva mfite nk'ibihumbi 450 ndashobora kugura kutese abana 100 bana 100 ni benshi neza bisema yose kandi abo bigeni 100 ugacutanga iyo kutese arayikoresheje nta meza abiri kayaka Kigali ya leze ya Kigali adafite ibibazo kuko bijya bihe byacu n'ibihe bigoye ibihe bigoye usanga umuntu abigiyemo atisiganije neza agira ibibazo byinshi ariko jewe narimbitse yuko Imana ibyo nshoboza abagenzi bakanterera bakamfasha abo ndabibariye bakamfasha ariko pour le moment nta benshi ndabibarira jewe ndabanza nkagira umugambi nkawutegura hanyuma munyuma nkawushyira mu ngiro aho shira habona rero ubu rero ndi muri ayo ma période préparatif muri izo ntuza zo kubitegura ariko ibya mbere narabitanguye kandi nibyo ndifuza yuko nk'abakenyezi twumva hasi tugashyigikirana tugaterana intege babamwe byo muri hanze namwe muri abarundi kazi muvuka mu kino gihugu cacu baba abo turi kuvuga mu Burundi baba bari n'ahandi tuze hasi nk'abakenyezi twize duc'ubwenge dufate abo barumuna bacu kugira ngo ejo baba basubirizi bacu mu byo turi ko turakora haba mu kazi haba mu mashuri haba mu bindi bikorwa ukubwira ngo nk'ugusubirira no kuba waramuteguye natwe rero turi ko turabategura muri ubwo buryo tubatera intege ngo bige kandi bige amashuri menshi
bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane mwanavuze yuko kiri muri bimwe bituma abana batamashure muri minsi twatumaze minsi kandi twumva yuko ayo abandon de cole abana batamashure mu buryo butandukanye haba ari kubura uburyo bariko cyane cyane nuko kuba mu butinya nk'abakabura ibikoresho none muri abo bogerageza kugufasha abarundi nk'abatwevye muvuze ababa mu mahanga murafise umugambi wo gukorana nabo kuko akenshi nabo nyine baba bifuza gufasha ariko ntibamenye uburyo bofasha n'uwo bokorana nabo ngo bamukoresha des réseaux sociaux imbuga ngurukana bumenye kugira ngo mubamenyeshe yuko imugiye muri ibyo bikorwa akumbure bo kwifasanya namwe mwasise uwo mugambi
ego mugambi turawufite kuko igihugu ni cya twese Burundi ni bwa twese wewe naho uri mu mahanga urafite intara uvukamo ngaha mu Burundi wumvise ishuri wize ko abana bateye imbere icyo ni ikintu cyo guhimbara kumvise ishuri wize ko havuye umwigeme yabaye uwa mbere muri EDETA havuye umwigeme yagiye muri kaminuza ibyo byo guhimbara kuko jewe barabimpimbara iyo nsubiye inyuma nkaraba amashuri nize ko nabona abana nagenda afasha ariko baratera imbere birampimbara jewe nguruka imbuga ngurukana bumenyi ndazikoresha mwumvise ko njejwe no kumenyesha amakuru muri fondasiyo yacu dukorana na diaspora hariho abatari bake bagenda barabyumva cyangwa bakabona ibyo dukora bakaturondera hariho par example nka association iri muri Australia yitwa Christian Women's Action buri kimwe abadamu bakijijwe byose nk'ijijwe wa mu gihugu cya Australia abo twarigeze kugira na descente nyanzarate turafasha abadamu batari bake turabigisha ibyo kurima turabigisha byo korora barorora inkoko barorora ingurube bararima ibitunguru ubundi bari kuri vore y'abadamu ubu rero kuri vore y'abigeme nayo uwo ari wese arahaye ubusaze uwo ari wese udagashyigikira dukora mu buryo buri kansaha hari ibibonetse tukabikoresha ku mugaragaro bigashyikira neza wa muntu twifuza ko byoshyikira urumva yuko turi n'abantu bamenya Imana kugira ngo dushobore gushyigikira mu buryo butandukanye rero rero sarahawe ukaze kugira ngo dutere intege ubwo rwaruka rwacu rwandanye amashuri wigere umerewe neza
dukiri kuri icyo kibazo nyene kandi kumbure mukanyura duha uburyo bwo gushikira telefone bwo gushikira kwa bifuze gukorana nawe kwifatanya nawe no kugushigikira wavuze ukuntu uburyo ari buke bwo gufasha wokongera ukatubwira nka n'ibyo bikoresho abigeme bakoresha nko mu kwezi kumwe uterereye nk'umuntu ari mu mahanga ariko arakumviriza yoterera nkangaye gufasha umwigeme kuronka ibyo bikoresho byo mu butinya nka yipfuza kugufasha ukwezi kumwe umwigeme yakoresha nk'amafaranga nkangaye
nababariye yuko bitazinge cyane nk'amafaranga amadolari 100 dollars ni matwasa ni madota 50 miliyari marundi ngo majana 50 sinzi to dushanje wa yariko ariko bijya bikoresha by'abigeze bakoresha bari mu butinyanka ni bikoresho umuntu ntashobora kugakoresha ukwezi ngo gace gahera uri akashobora gukora amezi abiri agapaki kamwe kaba karimo uduntu za cumi udupiyese cumi utwo cumi rero turashobora gukora amezi abiri urumva 2500 y'amarundi ukayagura ku gapake hanyuma ugashyirwaho uwo mwigeme agasaga amara amezi abiri ariko ariga amerewe neza ibyo bihe bigera ngo ntaganye kuko twaravuganye n'abo twavuganye barambwira yuko no ku ishuri bishyika bagasiba kuko amaze gukura akagakoresha kureba ibintu by'inyana akaba afite interrogatio agashasiba ku ishuri kubera petetre yabuze nako kandi kanakoresha mu kibanza cyo kotexe yakabuze cyangwa ntigashobora kumufasha neza atahitamo gusiba ishuri ibyo abana b'ibibanza barabimbiye abana b'inyanzarake barabyihira urumva rero n'ikintu nkoramutima kumva ko umwana yosiba ku ishuri kubera 2500 mu mezi abiri urumva ni 1250 ku kwezi 2250 umwana agasasira interrogatio pete kirimo na examen harimo n'ibindi insidosuite rero umwe wese yoterera aho bishoboka tugafasha abo bana babigeme si amafaranga menshi cyane idolari ijana ryogurutse bitari bike 500 dolari ibihumbi 500 miliyoni insidosuite si ibyo gusa bakeneye bakenera amasabune barakenera utuduta two kwisiga utwo n'utuntu tugenda twankuhaza dutera intege abana babigeme atuwose tukamufasha guhurumbira ibyigwa gusumba guhurumbira aho yoja kurondera ibyo bintu atari bubironke ari hamwe muri za ngeso baca bakomerekeramo abantu ugasanga ariko barabahenda ku 2500 umwana ugasanga araguye mu bibazo
none icyo gikorwa mwihaye gukora mugiye gutangura gukora cyane cyane mwiteguriye kuja muri ivyo bire muri utwo turere two guhura nabo bigeme hehe neza na neza canke kangahe mu kwezi
jewe bizovana no kungene ngenda ronka uburyo nababariye kora ama initiative y'uwanze ngiye namba kreya n'ubundi byanze ngenda ndagira nk'ubu uyu tariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu ndifuza kuja kuri iryo shuri rya lycée communale mu Huta aho hariho nk'abageme bashyika 15 tuzobonana hanyuma mu nyuma ndose ubundi buryo ngende ndabe abandi bigene nyene bari muri iyo komine nifuje guhera muri ntara ya Rumonge kubanza nari narakoreyeyo ariko ubu ndashaka selfwati nkorere mu ntara ya Rumonge kuko ubu hari ibindi bikorwa ndiko ndahakorera kandi nabo bana nyene nagenda nafite ibyo bibazo
wogira ko uduha nimero za telefone cyangwa uburyo abantu bo gushikira bifuza gukorana nawe cyangwa kugufata mu mugongo
ego jewe ndafite nimero ya WhatsApp yo gutanga nimero ya konte uwo muntu tubanza tukajya kontakite akambwira ukuntu abona yo bikora ndafite nimero ya WhatsApp ni +256 768 69 77 ni nimero yanjye ya WhatsApp abakenyezi tuve hasi dufashanye abakenyezi tuve hasi dushyigikirane dushyigikira abana bacu dushyigikira urwaruka rwacu niho tuzoba turi ko turategura kazoza keza kazoza k'igihugu
mwongere mutange izo nimero batazumvise bongere bazandike
nimero ni +256 niyo kode yino 63 9 7 9 iyo nimero yanjye yo kuri WhatsApp ariko si nterera nsuko turavuga ngo nibaterere ngo nibagire iki jewe natanwe ndabikora ndabyiyumvamwo ndabikora muri bike ndonka kanagiye ndonka abantu baza bavuga ati dushyigikire dukore ibi hariho nabazi no mu Burundi bari habaza kugirana na descente tukaje zanyanzara ke hehe nahandi rero dukore muri France dushike abana bacu dushike barumuna bacu umwese mucashoboye ni nabyo baduhimiriza nizenye nico bakuru cyuka dukita abantu yo tatsi bashigikirane bagira ubumwe bagira urukundo undi mukibazo afashe uhuru umuntu ari mukibazo afashwe nafite ingorane afashwe n'utwatsi two turagira wa mutima w'urukundo nk'uko umwana ahe asize ishuri kubera amafaranga 1550 kubera $2,500 urumva yuko ari ikibazo cyane kandi hariho abandi bafite ibirenze bafite ibyo bafungura n'ibyo bambara n'ibyo bahebye ariko ugasanga iryo shaka ryo kwifashisha abandi ntabyo bafite rero tubyo wa mutima wa kera wo gufashanya abarundi twamye dufashanya abarundi twamye dufite umutima w'urukundo abakenye twamye dusindana
Nuko mwabivuze ni nayo mpamvu twiyumviriye kubatumira kuko Madame Solange Muregwa musanzwe muri mu bikorwa byinshi cyane musanzwe mufasha mu byo butandukanye ariko ni nayo mpamvu twabonye ko twobatumira tukumva ibikorwa murimo kumbure muri uku kwezi kugushigikirana nk'abakenyezi n'abigeme abari mu mahanga abari mu gihugu hagati bakumva bimwe mu byo bagenzi babo bariko barakora kumbura bakifatanya nabo bagafasha bakaja hamwe bagatorera hamwe umuti mu bibazo bibahanze bonyene turumva yuko muri kino gihe kandi muri mu vyigwa muri ko muri iga muri umukenyezi muri umwe mu bakenyezi bariko baratanga karorero keza mu kibano mu bige mu migendera mufasha twumvise ko muri ko muri iga kandi mugiye kuronka urupapuro rudasanzwe dusozera mwoba muratubwira kumbure amashuri muri ko muri iga bitera intege abigeme
murakoze cyane sinari nzi ko nibyo mwabimenye dewe ndi ko ndaheraheza amashuri ya master maride ndagira kaminuza ndagira université ndi ko ndagira master n'amashuri akurikirana na kaminuza nize amategeko nize mu by'amategeko mpegeze muri droit niyo nari nagize muri licence ubwo ndaje master niyo nanditse ku gitabo nanditse ku bijyanye n'ama contrat de commerce makontra dovante kuri umuntu yodandaza kwisuganya yisunze amategeko rero ibyo ntihangiro jewe nari narihaye kuva nkiri mutoya narumva ko nziga amashuri menshi narumva yuko imana ishoboje notera intambwe kandi n'ubu nibyo nje nabwira nabo bigeme kuko ndagenda nkabahagarara imbere ndi umumama ndi umudamu nubatse namfite abana mfite urugo mfite akazi ka leta nkora mfite amashyirahamwe nkorodona mfite ibyo bitabo nandika pour les filles mfite ibindi bitabo nandika muri VPV soko nkabereka yuko naho byo babimeze gutya ibintu byose ari ishaka ari determination ari ukwihangiro ukamenya ukunge no kuyoriyanta ubuzima bwawe jewe rero ubuzima bwanjye ikintu cya mbere nabwo yansemo n'amashuri kandi ninaheza n'iyi masiyansi nzogezaho ndatungamo kugira doktora comme ça ndoba mfite intambwe nteye nzoshobora gufashisha abandi bari inyuma iyo programme ya doktor nawe ndiko ndarabukunge neno duca ndayitangura juste nkiheza kimbandanya nabyo nko mu kwezi kw'icyenda hari ukuntu ndiko ndabipanga rero abakenyezi birige abigeme bige birashoboka jewe ndiko ndabishobora ndi umumama mfite ibyo byose nababariye umwana nawe afite ababyeyi bamurira Minevare afite byose ajya neza ajyama neza bibujumbura umva ari byicyo mu buza kwiga ntibyashaka niyantumbere baze hasi rero twige n'utudukerera igihugu tugatera n'imiryango yacu twarose ubumenyi
nk'uko mubyumvise rero Madame Solange Muregwa n'umukenyezi rero mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cyane cyane y'abakenyezi afite ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme ni nawe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jabal ihurikiyemo abarundi baba mu mahanga Madame Solange Muregwa turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ko kuganira n'ijwi rya Amerika muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi ku isi turabashimiye cyane
natwe turabashimiye cyane kandi dukenguruka ukungene ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri isanze mubyo mwama mugitegura mukarondera abarundikazi batandukanye na mandacumviriza mukarondera abantu hirya no hino tukababarira uko tubona ibintu Imana ibahezagire kandi ibahe inkomezi mubandanye mutegura imigambi ishobora guteza imbere umukenyezi n'umwigeme murakoze cyane ndabakenguruka
turabashimiye
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio, it's the America.